Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi gutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutumira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatoka Kaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Mwili weneza nchuti mwesee na mwaya konzi wila juu njuhuja Amerika mwikumu na Frederick Unikije ikaze mwesee mkiga miro mwisanga.
Mwisanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemurire kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga ku mugambi wo guteza imbere urimyi mu Burundi wiyumviriwe kandi ugiye gushirwa mu ngiro n'abarundi baba mu bihugu bitandukanye. Uyu mugambi witiriwe isuka kijambere ufise intumbero yo guha abarundi babarimyi akaryo n'ububasha bwo kugwiza umwimbu. Muri uyu mugambi abo barundi bararabye hamwe ukuntu uburimyi bwifashe mu bihugu barimo, basanga hanini abarimyi bakoresha ubuhinga buhanitse hamwe n'imashini zo kurima kandi bakimbura byinshi. Niko rero guca abaja hamwe bakarondera uburyo bwo kugura no kugurungika mu Burundi amamashini yo kurima. Amwe muri ayo mashini rero aramaze gushika mu Burundi. Mu kiganiro cy'umunsi turi kumwe na babiri mu Burundi bafashe iya mbere mu kurangura uyu mugambi. Mu kanya baratubwira ukuntu ayo mashini yo kurima azotangwa, abazoyahabwa n'icyo bazofatira ko mu kuyatanga. Turi kumwe na Fabrice Amour Martin Nishimwe akorera ishyirahamwe ry'amabanki Lions Bank Group, aho ajejwe gukurikirana abasahuzi babwita mu Cyongereza Senior Fraud Analyst. Uraho Fabrice Amour Martin.
Ego ndabaho Federike.
Aho
nshimiye kubona baratumiye kandi nsabara mukije mwese n'abandi bari kwa kumviza.
Aho mu Bwongereza mumeze neza, ibihe byifashe gute, ubushuhe?
Uno munsi hasa neza cyane rwose, akazuba karaka, nta mvura, nta bukanye, n'umunsi hasa neza n'umunsi.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dr Deo Baribwegure muntayi hingu ya hinyanywe uhinga bwo muri biology asanzwe yakorera mu gihugu cha Tanzania. Barwegure hari muri komite ya diaspora ijejwe gutegura imigambi iterambere cyo kimwe na Fabrice Amour Martin. Uraho nawe Deo Barwegure?
Ego ndi hano Frederic. Miriwe neza.
Miriwe neza. Mwebwe mu ba mu gihugu cha Tanzania, muri Tanzania muri kigihe?
General mu gihugu cha Tanzania aho nkorera ishyirahamwe ry'iwanje entreprise privée ya communication icyo bita Kikora Media, hanyuma ubu uye turiko turavugana sindi muri Tanzania, ubu ndi mu gihugu cy'Ubiriki.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe, mutubwire cyane cyane cyiyumviro cyo gufasha abarimyi b'Abarundi muri ubwo buryo mwagitanguye gute, cyabajemo gute?
Murakoze cyane, mubaza ikibazo cyiza cyane. Icyo kibazo mumbajije nicyo natwebwe twibajije, kubera umukuru w'igihugu ngira ngo muravyibuka yaratanze icyiyumviro cy'umuntu yovuga ati ni slogan. Yavuze ati n'ukuri ni byiza yuko umurundi wese ahari ashobora gufungura bihagije, hanyuma no mu mfuko hakaba amafaranga. Nibaza ko ku muntu uwo ari we wese ibyo ni ibintu byankenerwa cyane. Hanyuma rero twebwe nko muri diaspora tumaze kukumva iyo orientation y'umukuru w'igihugu, icyo cyiyumviro ciwe, twaciye twicara hamwe, twaragize komite, turavuga tuti none twebwe nk'abarundi kwiki cyumvira umukuru w'igihugu se barundi agitanze ni intererano nki twebwe twotanga kugira ngo iki cyumviro gishobore kuja mu ngiro niho rero twicara ica twiyumvira tuti mu kirundi ibibuze niri murabizi yuko ikirundi igihugu ntikiratera imbere hari byinshi bibuze harabuze ibyerekeye bimwe by'abakerangendo bya turisme bya transport n'ibiki n'ibiki mugabo turavuga tuti iki cyumviro cyo gufungura bihagije kiraba uburimyi twebwe rero uburimyi twoterera iki kugira ngo umurundi wese ahari ashobore kuyimbura bikwiye hanyuma ashobore no kugurisha niho rero twiyumvira tuti kugira ngo uburimyi mu Burundi bushobore kudushika naho dushaka gushika aho umukuru w'igihugu ashaka ko abarundi bose bashika nuko burya buryo dukoresha bwo kurimisha isuka ya kera bwohinduka abarundi bose bakarimisha ubuhinga bwa none icyo twise mekanizasyo agricole
mu ntango mushinahe leo bari bweguriye mwari mwibaje ko mushobora gukoranya umutahe mukabushira hamwe kugira ngo n'izo mashine mushobore kuzirika mu Burundi
oya twebwe dusanzwe dukora mu bintu by'amaproje amahera ntituyashira imbere turabanza tukaraba ibyankenerwa hama tumaze kubona ibikenewe n'ibyo by'amafaranga bica biza mu nyuma kuko uwo n'umutahe tubuze mekanizasyon agricole bisigura ko ukeneye imashine zijya gukorayo none izo mashine uzozironka gute ni bwa buryo rero bucabuza urumva twaritaye turabanza turahana hana ibyiyumviro hama tuti none aha dushaka gushika tuzohashira gute niho rero icyumvizo cy'uburyo nacyo caza mugabo twebwe mu maproje ntitwiyumvira ngo dukeneye umuriyoni umwe cyangwa zibiri tubanza kumenya kwanza ubwa mbere icyo dukenera gukoresha amafaranga ni giki
ego namwe Fabrice Amour Martin nishimwe mwabigenje gute kugira ngo mu mwakure abarundi hirya no hino kugira bitabe n'uyu mugambi baterere mwabigenje gute
urumva nk'uko yarabivuze mugenzanje Dr. Devo icyari gihambaye cyariko kumvisha uwo mugambi ko ari ingirakamaro umugambi rero wo kuzana ayo masuka abantu benshi nk'uko babizi ya kijyambere hari hatanzwe hariho ibindi kuvuga amatarakiteri cyangwa amakingakinga bari bazi ashobora gukoreshwa mugabo kubera uburemere bwabyo n'ukuntu ziba zimeze usanga dushobora gukora gusa mu biyaya ntidushobora kujya mu misozi rero ubu tuciye tubwira izo mashini ni imashini zishobora kuza ku misozi kuko atagore zirininya ziraca ziruhurira rero ba bandi bahora barima harimo abavyeyi bacu bene wacu cyangwa inshuti kuko twese tubafise ibyo rero nibyo duciye gukora ku mutima abantu amaavuga ati reka rero icyo kintu kibikorwa tukigiyemo kuko ni ikintu gifasha kandi kigiye guhindura ibintu kuko uraje n'iterambere iyo rija abantu bazoja mu bigwati nibyo na leta yifuza abo bakubwira bashobore kuja mu bigwati amatongo asigariho arimwe isoko arimwo ubuhinga bushasha bushobora gutuma umwimbu uduga umwimbu uduze ukazoshobora kuzana gutetekara utuma dushobora no gushora hanze cyangwa turashobora kuza kuko hanyuma ibyo rero nibyo bituma byerekana ishaka n'uburyo ubutwaye icyo ugiye gukora ibyo rero byari birakora ku barundi bene wacu ubundi tucumbisha muri aho muri madiyasipora tukagira ibintu byo gutoza kuko ni uvuga cyitwa dushishije ku buryo bwa gofundme cyangwa tukabahereza amabanki amakonti ya banki bashyirako hano abantu baritaba amamashini ya mbere ubu tuvugana ari Bujumbura ntabwo arashikirizwa amakoperative cyangwa ibindi bwasa gukora bwayo yamaze gushika i Bujumbura amaze kuva muri iyi minsi hariho n'iyindi navuga yindi ngirakabiri kuko ni proje ubwo ko n'ikintu ni nka proje cyangwa ikigo kizobandanya
yego ni kimwe mwihweje igihe mwatangwa kugira icyo cyumviro n'igihe mwafashe kugira ngo mutoze amafaranga mukoranye umutaya kuguriza mashine n'igihe rero izo mashine zishike mu Burundi icyo gihe kingana iki
umugambi gutanguye kuvuga ngo gutoza nibaze yuko no kuwukorera kuko icyiciro kimaze gusa n'igihiye byaba byatanguye kuba nko mu kwezi kw'icyenda guhumye ariko ikibazo twagize gikomeye kitatuye ko ntabwo turaje gutoza amafaranga kuko abantu bari bisanze kandi urabona yuko bitabye n'umutima wose turaronka bimwe abantu twagiye hamwe ariko twagize ikibazo cy'imeri kwera abamashini yabavuye hanze kugira ashobore gushika uno munsi undi ibintu byabaye muri kajya gace hahora hacaho amato avuye ajya mu kiyeko cy'abana ubwo tunavuga byaciye niyo byadutebeje ariko ngo amashini yafite kandi imana ishimwe ubwo urumva bakica bifata inzira yindi ukagenda guca ariya hepfo bigenda muri za
ego tugarutse kuri mwebwe namwe Dr. Deo bari bwegureye izo mashini zarashitse nk'uko mubitubwiye mufite umugambi kuzitanga ryari nibandi bazozironka muzosabi abazozironka hari bintu bateza kuba bakwije
murakoze cyane ego cyane abazozironka barafite ibyo bazoba bakwije icyo mwumenya ni uko murazi ko abarundi ari imiliyoni zirenga cumi na zibiri z'abarundi twebwe twazanye imashini mirongo ibiri gusa izo miliyoni cumi na zibiri z'abarundi bose murazi ko ari abarimyi izo mirongo ibiri ntizo bakwira ni ukuvuga rero yuko turafise ibigezo cyangwa ingero tuzorabira ko kugira ngo dutange izo mashini izo ngero nazo ni zihe ni ukuraba amakoperative asanzwe akora neza kuko izi mashini tuzizanye nk'akarorero kugira ngo abarundi barabe ingene zikora hanyuma baze bazigire ko bazimenyere bisigura rero yuko izi mashine tuzishikiriza abantu abarundi benshi basanzwe bazi amakoperative murabizi yuko abarundi benshi basanzwe ubuye bahurikiye mu makoperative ariho abakorera ugaca usanga koperative imwe irimo abantu barenga igihumbi ibihumbi bibiri cyangwa barenga ni ukuvuga yuko imashini imwe uyishyize muri koperative haba hariho abantu barenga ibihumbi bingahe bayibonye hama bajya abantu ibihumbi bingahe umwe wese agaca agenda ashikana ubutumwa ahaherereye icyo ni cyo cyumviro cy'iwacu twashaka gushika ko cyane cyane kugira ngo imashini abantu bashobore kuzibona urumva rero ikigezo cya mbere ni ukuba ari koperative y'akarorero izo koperative nazo ukuntu tuzozicagura twebwe dukorana n'inzego z'igihugu murabona twebwe muri diaspora ntituri mu gihugu ariko abo dukorana mu gihugu bobo izo ayo makoperative barayazi hanyuma ikindi kibazo mwabajije muti mbega izo mashine zizotangwa ryari nk'uko mugenzi wanjye Fabrice yabishikirije izi mashine zizotangwa vuba cyane kumbure sinovuga nti ni tariki runaka ariko ni muri iyi minsi ya vuba cyane kuko twebwe icyo twifuza ni uko izi mashine zitangura gukora vuba bishoboka kandi igihe zizoba zishikirizwa mu makoperative tuzobaha ubutumwa ko bazikoresha byihutirwa kugira ngo abantu babone ingene zikora mu maguru masha hanyuma ushobore gutera kandi kamo rero abarimyi bashobore kuzigura icyo twifuza yuko abarimyi babaza bati mbega izi mashine ziva hehe kuko nk'uko Fabrice yabivuze ni mashine ntondo zirima ku misozi udugana hariya ku misozi ni ibintu abarundi batamenyereye murabizi kuko nk'uko Fabrice yabivuze tumenyereye amatingatinga arima mu biyaya izi rero ni mashine ntondo umunyagihugu uwo ari we wese ashobora kwigurira hanyuma agashobora no kuyikoresha
mu kanya gatoya tubaha ijambo abanyuranziyo ijwi ry'Amerika ndabona Jean Claude Nizigimana arindiriye ku murongo ariko Fabrice Nishimwe mutubwire amajambo make cyane rwose mwatekanije uburyo bwo gukoresha izo mashini cyane kwigisha abanyagihugu ukuntu zikora
nijeje naheje kubashikiriza mugenzi wanjye Dr. Deo urumva tuko dukorana n'ubushikiranganji nuvuga nka leta kwanza tuko dukorana na leta yose hamwe ama ubushikiranganji wijeje kuruta ni ubushikiranganji bw'uburimyi n'ibidukikije rero abo nabo bariko baragerageza kuraba batwereke izo koperative nibo tujya tuja hamwe kugira ngo dushobore kuraba duturere hamwe amakoperative meza akora ariyo twashobora kugendera ko tuzatanga akarorero nuko rero bizoheza bifata iyo nzira ariko turacari muri ivyo vyigwa vyavyo muri ino minsi ya vuba umunsi uheza ko tubashikirije
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umufasoni yakoresheje telefone ya Jean Claude Nizigimana muraho murakomeye alo muratwumva ndumva vuga mu kirundi muratwumva Reka turakugaruka ku mukanya reka duhe ijambo Nduwimana Innocent. Muraho Innocent muratumva? Ndabona na telefone ya Innocent itari kwirakora neza, gishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane rwose ku matelefoni mu Burundi, ariko reka tugaruke kuri mwebwiye Dr. Hadeu ari bwegure mutubwire tuvuge kandi kuri izo mashine muherutse kurungika. Ni igikorwa gihambaye cyane rwose mushobora kuba mwarakoze, anashaka ndicyo mutubwiye kuko ni mukorana n'ubushikiranganje ku byerekeye cyane cyane nko kuriha amakori cyanke amafaranga ya duane yuko ibidandazwa byinjiye mu Burundi musanzwe birariha amafaranga bita ya duane, ibyo bintu mwabigenje gute, mukora n'ubushikiranganje bujejwe ibyinjira n'ibisohoka cyangwa ubushikiranganje bujejwe uburimyi?
Murakoze cyane. Nk'uko mwabitanga ikiganiro cyatanguye tuvuga, ni uko uyu mugambi ni umugambi wa contribution w'intererano mu iterambere ry'abarundi. Hanyuma nk'uko nababwiye, turakorana n'ubushikiranganji ndongozi z'igihugu, ubushikiranganji bwa mbere, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nk'uko Fabrice yabivuze. Hanyuma turakorana kandi nabo muri OBR bashinzwe kuraba ingene ibintu byinjira. Twebwe rero igihe twashikana izi mashine twarituye aba bantu bose dukorana, muti none ko uyu mugambi tuzanye ari umugambi wo guteza imbere igihugu, none amataxi azoriwa gute? Niho rero twaronka ubutumwa bwiza cyane kandi agomba gushikiriza abantu bose batwumviritse ko uyu mugambi twebwe amasuka twazanye nta mataxi twarishe, kandi tuzobananya dusaba abantu dukorana ko n'amasuka azoza mu nyuma. Murabizi yuko abemera Imana bavuga bati dodora ku muryango bazokugururira. Tuzoguma dusaba kugira ngo ayandi masuka azoza hanyuma na nyene ntarihe taxi. Igikuru tukaba ari uko umurundi wese ashobora kuronka imashini izimbutse ashobora kugenda agakoresha, hanyuma agashobora gushobora kwikenura mu muryango mukoronga ibifungurwa bihagije, hanyuma agashobora no kugurisha. Hanyuma amaze kugurisha azocagaruka nawe nyene yibuke rero ya OBR arihe contribution arihe tax. Ngomba ntera nkoreshe na kano kajyo kugira ngo nshimire aba bantu bose, mpere ku bushikiranganji bwa mbere, nkaza ku bushikiranganji bw'uburimyi, nkaza no muri OBR, aba bantu bose badufashije kugira ngo umugambi ushoboke, cyane cyane kuri iki kintu cyo kuriha amataxi.
Mukanya turagaruka ku kiguzi cy'izo mashine, ariko reka tubanzeze ijambo niyo Rukundo Marius. Muraho Marius, matumba? Marius matumba? Numva telefone ya Marius nayo nyene itari kwirakora. Reka tugaruke kuri mwebwe Fabrice Amour Martin Nishimwe. Tugarutse ku byo mwadushikirije mu kanya, muvuga ko abo barimyi bazohava mu nyuma bagura ayo mashine. Ikiguzi cy'izo mashine kingana iki? Abarimyi basanzwe bazoba bahari
ikiguzi cy'imashini gushika kuri uno munsi ushoboye gushika ngashyira mu bumbura yari nk'amajana cyangwa hafi y'ibihumbi magana cyenda n'angahe y'amadolari. Nicyo kiguzi aho tuba dushyizemo imashini bashyiramo no kugira ngo ishobore gushika uwishyemo na pasiporo n'ibindi.
Ni byiza cyane rwose, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio n'ijwi ry'Amerika. Reka tugaruke kuri telefone imufasane yatwakwiye twumve ko hari muri iki gihe. Muraho, murakomeye? Ni Jean Claude Nizigimana canke n'umufasane? Reka tuje kwa Niyo Rukundo Marius. Muraho Marius. Marius muraho? Ndabona na Marius telefone zisane ziriko ziragorana. Reka rero tugaruke kuri mwebwe ndewo bari bwegure. Izo mashini muri iki gihe zashitse mu Burundi, hariho abarundi bo muri diaspora bazogenda kuzishikiriza?
ego cyane izo machine nkuko nababariye twebwe turafite komite yateguye kino gikogwa twise project pilot hanyuma iyi komite rero tuzoturamwo bakeye kuko murabizi muri diaspora kumbure ntibyoroshye yuko twese tugira rimwe ariko bazoba bahari bazoza gufashanya nazanzego twababwira z'indongozi z'igihugu kugira ngo izi machine zishobore gutangwa hanyuma nkuko nababariye ubutumwa cyane cyane bukuru uzoshikirizwa bazokwakiriza imashini nuko bazitwara ntibaze kugicarana ngo zizohave zigwingu ingese zikore abanyagihugu bazibone bazihurumbire murabizi yuko izi mashini zakozwe n'abantu ariko murazi ko n'abantu twaremwe n'Imana hari igihe umuntu agwara ubutumwa ni kuzobasaba yuko hagize ikintu cyononekara bakivuge hakiri kare zikora neza babivuge hakiri kare igikuru ni uko umurundo wariwe wese ahari abona ko hari ikintu kiriko kirakogwa kandi tuze dushike kugihe umurundi wese yibaza ati mbega none jewe kugira ngo mbeho ni giki kintunze kandi cyotuma n'igihugu cungukira ku bikorwa ndiko ndakora murabona rero uburimyi buzu bwa mbere hanyuma nibaza yuko twijukiye uburimyi byose bizogenda neza cyane murakoze
Fabrice Amour Martin nishimwe muba mwategekanije uburyo bwo gutwara mu Burundi ivyuma vyo guhindura mu gihe bipfuye nkuko ariko arabivuga nkuko umushinga ntahe Deo Baribegure ariko arabivuga
mu vyigwa vyagiye bikora twagiye turakora mu vyigwa birimwo ariko uko mashini zarungitswe hagiye harungikwa ko n'utundi tuntu tw'iruhande tugiye tumwe tumwe ushobora gukora bijanye n'ubwobotiza bijanye n'isi aho uko birakorera kuko urumva isi ziratandukanye urikurarima ahantu urimira imbo cyangwa imikirimiro cyangwa uragane washobora gusanga isi zitandukanye cyane cyane igira kabiri nacu ni amashini akomeye atushoka apa ngo n'ahandi bindi bita moto kwitse utuntu twinshi usanga bihuze na kujya kuvuga ngo utwuma twa moto yahuze n'ibindi ariko twarabyumvire kandi bizokorwa
Dr. Deo Baribwegure izo mashini zikoresha amazutu zikoresha esanse turazi ko muri iki gihe icyo ari ikibazo gihambaye cyane rwose mu Burundi izo byose mwarabitekanirije inyishu
ego twarabitekanirije inyishu icya mbere ni uko nk'uko mugenzi abizanje abivuze izi mashini n'amamoto kiritere nicyo kimwe n'amapikipiki musanzwe mubizi yuko ukunywa ukundi pikipiki inywa amalitiro makeya cyane izi moto kiritere nazo nyine zinywa ilitiro zibiri gusa nta mugashobora kurima ahantu hanini cyane ihegitari zibiri pardon hanyuma urumva izi mashini rero zikoresha igitoro n'ibisanzwe hanyuma turazi yuko mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro huye ariko nk'uko musanzwe mubizi nyakubahwa mu mpaye ijambo ntabwira budaca iki kibazo kirahari mugabo ejo buzoca izuba ryake igitoro kize ntibisigura yuko ubu huye ko igitoro kibuze duca duhagarika ibintu ngo turorere gushika igitoro kizoze oya twebwe turazi yuko uko buca uko bwira tuguma n'ibyizigiro yuko uyu munsi hasumbejo ejo rero igitoro kizoza ari cyinshi cyane hanyuma tuzorima hanyuma abantu bimbure cyane ikibazo cy'igitoro nuvuga yuko ni kimwe mu bintu umuntu yofata yuko nk'umuntu ushobora kugwara gripe ukavuga uti nagwaye gripe cyangwa malaria ukaronka umuganga akakuvura ugakira hanyuma ejo nahijya ejo ubuzima bukabandanya murakoze cyane
murakoze muri ko murabandanya kumviza iradio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Vital Nishimbere témoin muraho
ego
muri hega Vital Nishimbere
ndi hano mu nkambi ya Nduta
mu nkambi ya Nduta muri Tanzania nivyo
ego
murafite ikibazo murafite ikimubwira turi kumwe n'abashingantahe babiri ariko bavuga ku mugambi wo guha abarundi b'abarimyi ubushobozi bwo kurima bakoresheje imashini duga ku ijambo ikibazo kimbuye
kibazo sinacyumvi
turi kumwe n'abarundi babiri ba fasha mugambi ukurungi kimashine zo kurima mu Burundi kugira ngo bazihe abanyagihugu baruhuke bareke kurimisha masuka nashaka kubaza niba mufite icyimbyo cyangwa ikibazo
ego cyumvira no tera nuko mugambi yibira rifawa kubera ko uzoshobora gusahiriza abarundi bose kwimbura usa ikindi kibazo no shobora kubaza nuko ayo mashini sinamenye ko arayo kurima ko ariyo mwayo kurima nayo kuvomera kuko urabona ko mu Burundi rimwe na rimwe indagurika zibi ashobora guhinduka ugasanga umuntu yakoreye ubusa
murakoze
aba yabudinza yo kubivomera
murakoze ikibazo mushikije n'ikibazo gihambaye cyane gose mu nshya ntahe deo bari bwegure amamashini n'ikintu kimwe hanyuma nkuko umushya ntahe Vitale nje imbere temo abivuze kuvomera n'ibintu n'afite nyene mutekanya kuko nkuko mubizi hariho ihindaguruka ry'ibihe hariho gihe cyari cyo gutera gihe n'imvura itabanyishye nkuko byari kera izo bintu murabitekanije
murakoze cyane kandi nagoma nshimire umuntu abaza ico kibazo abaza ikibazo cyumvikana cyane inyishu no muhaniye twebwe umurimi ameze nk'umubyeyi niko baca umugani mu Kirundi umubyeyi rero nawe iyo yibarutse umwana hariho ibintu mutegekaniriza ukavuga umwana azofungura azokwambara azoja ku ishuri tumiye kuri proje yacu rero y'uburimyi umurimyi wari we wese arazi ko ikibazo cy'umurimyi atari kibazo cyo kuvomera gusa hari ibibazo byinshi mu burimyi hariyo kuvomera hariyo kuronka imbuto za kijambere hariho kwimbura hanyuma ukagiraho wimburira kuko urashobora kukurima ibintu bipfa nka ndabahakabwe nk'umuntu arima itomati inyanya canke ukavuga uti naho nibidapfa bashaka nk'ibiharage canke ibigori bidapfa n'ingoga mugabo ukavuga uti nimbuye jewe ico narondera gufungura mugabo ndondera n'amafaranga ukavuga uti none amafaranga aboneka gute isoko yoyo mbega izoboneka gute ibyo nibibazo rero umurimyi ashira ku rutonde akabyiga neza kugira ngo umugambi wiwe ushobore kugenda neza twebwe rero iproje nkuko tuyizanye hari ikibazo mwabaje mugenzanye mbega muti mbega hariho ibintu byo kwigisha abantu ibiki n'ibiki ibyo byose birimo kandi ibyo byose bimwe no mu bintu tuzosaba abarundi kugira ngo umuntu wese yijukiye uwo mugambi amenye ko ariko akora umugambi w'iterambere ryiwe iyo uri gukora umugambi wiwe w'iterambere hari ibibazo wibaza uti mbega none kujya mwabajije muti mbega imashini niyapfa bizogenda gute mbega jewe ko ndiko ndimira ku musozi ahantu ku musozi nkaba ntari hafi y'isoko nzoheza kuvomera gute ibyo rero n'ibibazo umuntu aca yiga wenyine ubwiwe akwirikije n'ahari ndabaha akarorero umuntu ari hafi y'ikiyaga cya Rusizi arashobora kugomera amazi agashobora kuvomera umuceri wiwe umuntu ari hafi ya Ruvubu canke Kanyaru canke Ruvyonza canke Mubaraje murabona twese aho tuba ntitwegereye inzuzi ariko urya ari mu kiyaya akaba ari mu mwaba ahantu hegereye inzuzi arashobora kuvomera bimworoheye ariko hakaba n'umuntu avuga ati jewe aya mazi naraguze imashini mugakugira ngo nshobore kuvomera bizonsaba yuko niyunga n'ababanyi kugira ngo bampe inzira ndahacishe njishe umuvo mu matongo yabo kugira nshobore kuzana amazi ashike mu itongo iwanyu nshobore kuvomera ibyo nibyo bica bijya muri abantu bazokwiyunga bashyira amatongo hamwe bashobore kurimira hamwe ni ukuvuga ngo iyi proje tuyizanye tumaze kuyijukira hariho n'ibindi bintu mwashaka no kwiyumvira kumbura umuntu atoba yari yumviriye mugabo bica biza kubera igikorwa kiriko kirakoreka nagomba rero ndamuhumurize uyu muntu yabajije iki kibazo ko ibibazo byose bizotorerwa inyishu kandi nk'uko nababwiye na twebwe hari ibyo twiyumviriye kandi bimwe bimwe twarabitoreye n'izi ndabahaye nti kuvomera birimwo mu bintu umuntu azo kwiyumvira kurondera imbuto nziza birimo umuntu azo mu byo umuntu azo kwiyumvira
kurondera isoko amaproje menshi
ego ni ukuvuga ni proje Mutano Frederic ni proje izotuma cyane cyane ugwaruka rushobora kuronga ibikorwa rukora murabizi yuko mu Burundi amashuri turayafite ariko hari abanyeshuri abana bacu baheza amashuri ugasanga umuntu yawuza akazi. Iyi proje rero izokorana na bose, ubuzima buzoboneka, amahera azoboneka, tuzofungura bimwe bihagije, igihugu cyacu n'ukuri kizohinduka, kizohinduka paradiso, niko nabivuga.
Tumibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Claude Ndagijimana. Muraho.
Muraho.
Muri hega Claude.
Bo twa turi mu kibito cya Rugombo.
Ni byiza cyane rwose ikibazo cy'umviro.
Bo ikibazo no mubaza ni kigikurikira, nibwo tubishikiyemo byatanguye kare. Twumvise ngo ni proje igomba kuzana amamashini hino mu Burundi.
Yego.
Mubyerekeye uburimyi, twashaka kubaza mbega iyo proje mugwaruka izodufasha iki kabiri, izokorera mu ntara zose z'igihugu?
Hari ikindi kibazo?
Bo ikindi kibazo ni cy'uko twobaza ati mbega hazobahemerewe kurimwa ibiki? Mbega izo mashini zizosubizwa cyanke ni nk'ubufasha bwo mu gwaruka cyangwa sinzi ko nabivuga, sinabitabura neza.
Murakoze Claude. Ibibazo byiza, reka tutangurire kuri Fabrice Amour Martin Ishimwe agica bivuze ko afata ikibazo cya mbere, Dr Habari Bwegure afata icya kabiri.
Nk'uko twakubona fishikiriza kare, nagira manzine na mu n'umusubiramo ndibaza kubera byose bifite hagati, nibyo yuko iyi proje ariyo novuga proje shule, ibintu turiko tugerageza gukorana n'ubushobozi twakorana n'ubushikiranganji ujejwe ibidukikije hamwe n'uburimyi. Rero izo mashini nk'uko twumvikanye zizosiza kuja ahantu hose, zizokwiragira mu ma kwa twagiye turaba uko twovuga iyo twita urabibice, tukavuga yuko uzogenda mu bice byose by'igihugu, waba Imbo, Urangane, Kirimiro, Buyenzi n'ibindi. Ariko turabona yuko bizofata intara zose. Noneho urabona umugambi mushasha wa leta nuko ubundi abazobaho navuga intara zitanu, ariko intara zose zizoshikirwa, zizogaburwa amakoperative ari abahantu hose, kuko dukeneye kuraba ako izo mashini ko zikora n'ubuhinga zishobora gukenera bitandukanye n'ibice ziko zirakoreramo. Kimwe ko noheza ndamubwira ku byerekeye izo mashini ko zizosanzakora hose.
Ikibazo cya kabiri.
Murakoze cyane Mutama Frederic. Uyo muntu jewe namwumvirije yabaze ibibazo bine. Ikibazo cya mbere yabaze ati mbega iyi proje izofasha iki ugwaruka? Ikibazo cya kabiri mugenzi wanjye Fabric araje kucishura, yabaze ati mbega izi proje zizokora mu gihugu cyose? Ikibazo cyiwe cya gatatu yabajije ati mbega hazorimya ibiki? Hanyuma ikibazo cyiwe cya kane yabajije ati mbega izi mashini zizosubizwa cyanke nizagusa? Nagomba tuyage n'uyu muntu yabajije ikibazo, mbanza kumushimira ko intererano yiwe ari nziza cyane. Icya mbere, mbega iyi proje izofasha iki ugwaruka? Niyaba yakurikiranye uko twari ko turayaga, nasiguye ukuntu iyi proje ishitse, hazokurugurwa imiryango myinshi cyane, hazocyatangura iyindi migambi myinshi ivuye ku kuntu iyo proje izokora. Nabahaye akarorero, umurimyi ararimye, mugabo arimiye mu cibitoki aho uyo yabaje ikibazo ari, mugabo uyo yarimiye mu cibitoki nta buryo afite bwo gutwara umwimbo wiwe i Bujumbura, wa musesekara twavuga, abajeni badoshobora gutanguza imigambi yo gutwara abantu n'ibintu cyangwa transport, batwara ibintu babikura mu Rugombo cyangwa mu Cibitoka hari hose bajyana iya masokari, iyo ni domaine ya transport. Hanyuma mu kurima, twavuze ko iyi mashini irarima, ariko heze kurima hariho kwimbura. Izi mashini ntizimbura, ntiturashika kuri ubwo kuri urwo rugero ko kuzana imashini nini zimbura, ariko hageze kwimbura, umurimyi umwe yakoresha ya mashini azokenera guha akazi abantu baza kumufasha kwimbura. Ni ukuvuga abajene, rero umujene uwo ari we wese azoba ashaka gukora ibikorwa, umujene atari kinebwe, munyumve neza mwe mwabagira ikibazo, uri umujene ukavuga uti ni ukuri jye ngoma niteze imbere, ukavuga uti mutahe wanjye Imana yampaye ni umutwe, ubwenge, amaboko n'amaguru, ushatse kubikoresha neza muri iyi proje harimo uburyo bwinshi cyane. Nje ku kibazo cya gatatu mutihazori nibike ku cya kabiri mugenzi wanjye yacishuye umurimyi ntiwazocagura agacagura aravye ibyo akeneye akavuga ati jewe kugira ngo nonke amafaranga akwiye reka ndimo amavoka murabizi nk'igitega bararima amavoka cyane kandi amavoka arimbuka neza akajahari agashogwa mu masoko mpuzamakungu. Umurimyi ntiwazocagura ati reka ndimo amavoka arafite isoko. Umurimyi ntiwazocagura ati reka ndimo inyanya nze ndazishora i Bujumbura mu mahoteli. Umurimyi ntiwazovuga ati reka ndime ingano cyangwa ndime ibigori kuko ibigori biramfasha gutegura ibiribwa by'ibikoko nk'abantu batunga inkoko cyangwa iki barakenera kugura ujya mwindi wavuye mu burimyi. Urumva rero umurimyi ntiwazocagura twebwe ntituje kuvuga ngo rimi bicanga oya kuko intara umuntu niwaba intara umuntu abamwe niwaba yizi nibavi ibintu byimbukira muramba bari yambaye muremure cyane ariko nje ku kibazo cya gatatu
yego uvunagura amajambo
yego cyangwa ngeze ngaha
oya mwishure ku kibazo cya ariko uvunagura amajambo
reka mvunagure yabaje ati mbega izi mashini zizosubizwa inyishu ni oya izi mashini ntizizosubizwa izi mashini zaguzwe n'abantu bo muri diaspora bitanze bati tuzane imashini z'akarorero abarundi bazirabireko nicyo gituma twavuze tuti tuzoziha abantu bo mu makoperative kugira ngo umuntu wese afite ibibazo azegera zibone hanyuma haje kubona ingene zikora ace afata disijya ati jewe ndakeneye imashini kurima iwanje ace nawe ayigura. Murakoze.
Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika. Turafise umwe mu Barundi bari mu nzego za diaspora duhaye nimero kugira ngo tumuhamagare agire icyo aterera. Turi kumwe na Diomede Misigaro akaba ari n'icegera cy'umukuru w'urwego ruyobora diaspora akaba ari muri ntara muri leta ya Tennessee aho ni muri Nashville mu gisagara cya Nashville. Diomede Misigaro muraho murakomeye.
Yego turaho Frederic mwaramutse nashaka kubaramutsa ndamutsa nawe ariko batwumviriza.
Murafise icyo muterera ku byo bagenzi bawe mukorana musanga ishyirahamwe bari kubashikiriza?
Abo bagenzi dukorana nashaka gutangura kubashimira kuko bari kubatanga umuco ku gikorwa cy'iteka twakoreye hamwe twese. Burya Frederic nk'uko umuntu abivuga ubwenge burarahugwa nicyo tubereye hanze. Turamaze kubona ko ngaha turi izo mashine zirakoreshwa hose abo bita ngaha babita ngo farmers ni ukuvuga aborozi abarimyi n'aborozi nizo mashine zikora. Nk'uko babisiguye gatoya Uburundi abantu turiko turaba benshi tudahinduye bizotugora kandi dusanga umengo abagaburira abarundi bose nabarima mbugiya ya ku misozi naho niyasuka ya kera ugasanga kandi vuna kandi irusha bere twiyumviye kuri cyumviro bari bavuze muri ababari abasubiramo ko dukwiriye kugabanya ibikorwa tuha ababyeyi bacu nayasuka ya kera tugakoresha imashini ishobora kurima hanini kandi yimbura vuba. Nkaba rero ndabashimye kubyo bavuze nongera ko kandi kurya amashine ndetse maze kuzigura imbere yo kutuzipakira twaragiye kuzipima twazipimye ku ivu ry'ibumba turibaza ko ari ryo mfurisa n'irigumye cyane zirakora. Ikindi cya kabiri ry'amashini tuzanye ni ya mashini irima uri kugenda imbere ushobora kandi ukuri mugarutse ndi gurakata hari akantu hariyo manivere ukora ko yasuka ikarima isubira inyuma. Muri make rero ni uko iki kintu ushobora kubwira haba impinduka nje tuba twabyise ko ari projet pilote iproje yo kurabirako kugira ngo abarundi duhindure uko twame dukora kubera tubandanije kuriya tugora gaburire abarundi bose. Nawe rero nshaka kubashimira n'abitanze cyane kugira ngo icyo gikorwa gicoboke kugira ngashimira kandi n'abategetsi badufashe mu mugongo kugira ngo ibyo byose bibe. Amasuka rero ngubu turavugana yarageze i Bujumbura turi mu kwihweza ukuntu twashobora kuyashyikiriza amakoperative zokorana na minisiteri y'uburimyi kugira ngo tumvikane ku makoperative azoyikoresha hanyuma ibizovamo amarezulta no vuga ibizovamo mu kurima ibyo kuntu bazobariko barakora bizodutuma tunabandanya twitura abarundi bari hanze kuko ubwa mbere novuga ko ababyitabiye abarenga 80 n'abandi ariko zimaze gushika zitanguye akazi turazi ko benshi abarundi bazoba benshi bazokurikirana
ze cyane gose ku vyimvira mushikirije amashyaka na radio meda misigara una gomba ngaruka kwa docteur bari bwigure ndamaze ikibazo cerekeye ayo mamashine nyine mwavuze ko ari 200 muravuga ko muzobashikiriza amakoperative akora neza muravuga kandi ko abarimyi bazohava baraba ukuntu biyungunganya nabo bakagura ayandi mashine nkuko mwabivuze igiciro cy'izo mashine si gito cyane gose uburyo bukaba ari buto cyane rwose cyane cyane ku barundi babarimye hari icyumviro cy'uko muzobandanya mugashikira abarundi baba hanze bakabandanya batereya kugira ngo icyo kiguzi benshi badashoboye bashobore kuronka imashini naho batoronka uburyo bwo kuzigura.
Murakoze cyane mubajije ikibazo cyiza ariko kumbure kitoroshe kuko musanzwe nk'uko mubivuze musanzwe muzi uburyo bw'abarundi ingene bumeze. Nkuko mugenzanje Fabrice yabivuze igiciro cy'iyi mashine ni hagati y'amadolari 900 cyangwa 1000 ushize mu mahera y'amarundi murambabarira ushize mu mahera y'amarundi na mahera ashika miliyoni 5 cyangwa 6 miliyoni 5 cyangwa 6 sabarundi benshi bashoboye kuyaronga ariko umuntu ntiyovuga yuko abarundi bose ari abakene nkuko natanguye mvuga ntitwiteze yuko zijya miliyoni 12 z'abantu bose bazoca baguriza imashine rimwe oya twe twiteze yuko hazobaho bajya abarundi bafise uburyo bajya ba mbere bazovuga bati imashine twazishimye reka tuzigure gutyo gutyo buhoro buhoro mu kirundi ngo ntavuka rimwe ace yuzura ingobyi mugabo igikuru nishaka umurundi avuze ati je w'imashine nayiboye nayishimye ndayishaka azo kwipanga buhoro buhoro hanyuma hariho n'ibyiyumviro by'ukwegereza abanyagihugu begere amabanki umuntu ashobora kuvuga ati jewe mpimira itongo ryanje ringana gutya ni hegitari 2 cyangwa 3 muraba igiciro cyaryo hanyuma nze muri banki mu mpideni kugira ngo nzoshobore kuririha buhoro buhoro nimbuye ibyo ni ibintu bishoboka n'ubwo rero yuko ntitwiteze ko abarundi bose bagurira amamashine rimwe mugabo tuzobana yadutanga inyigisho kugira ngo bajya babishoboye ba mbere bashobore kuzigura n'abandi buhoro buhoro bagende bazigura buke buke hanyuma turiteze yuko mu myaka itari myinshi cyane umurundi wese ahari azoba yaronse imashini hanyuma icyo nokongera ko nakamu gato ingoma ntere abarundi nuko umutahe wa mbere umuntu afise nizijya nguvu Imana yaguhaye n'umutwe wo kwiyumvira urashobora kuba ayo mahera utayafise mugabo ukavuga uti uyu munsi ngomba mpaguruke nje gukorera bajya abantu bafise uburyo bampembe hanyuma inyuma y'igihe kinaka nanjye nzobe niyonka imashini y'iwanje
Nkuko twame twishikiriza kuva kare twitangura nivyo ko uyu mugambi twa twashikirije benshi hariho benshi bamaze kwandiye hamwe hama akaba ariho ayo masuka ya mbere nkiyi ngo uyu n'umugambi ishuri kuko turaba ukuntu izo mashini zizokora tukaraba uko bizogenda kandi turafite icyizere yuko nkuko televiziyo nzayigize yemedisha nsigaro baragerageje barabonye ko dushobora kurima ahantu hakomeye tukwanga rero ni burundu ariko rero ukuntu bizokwikira n'ubu turiko turavugana hari abantu benshi bamaze gutanga icifuzo bamaze no kuvuga yuko no gushikiriza ko botanga amafaranga yabo n'abari baratanguye gusa twari twakatiye kuri izo 200 neza za mbere zishike
zigendere muri cyo gikoba cy'ambere ariko ikurikirana uvuga ari deuxième law challenge zo kurikira abantu bariteguye kandi bitumara ku wana cyane cyane ico nari namye mperaho cyane bose nashimikira ko nuko ico kintu ari kintu gishasha mu vuga yuko yoba ari nka projet révolutionnaire ikintu gituma imyumvire y'abantu cyangwa n'ukuntu ibikorwa bikorwa bigahinduka kuko uno munsi mu kurima abantu bose bakoresha ibyasuka n'ibyo ibyasuka ni nziza yaratucumye itugaburira turabaho yadukuza gushyiraho uno munsi abandi bashaka kuyikoresha kandi yacyafite akamaro urabona utwo dushaka hari ikintu gishasha gishobora gutuma umwimbu uba mwiza n'abandi bari kwagira mujye mu nyabaja kurima bakora ikindi ni na byo yari yarabasigurira mugenzi wanjye Dr. Deo yuko bizozana kandi kazi kandi kiruhande abantu bariteguye rero kubikora kandi urabona yuko ari ibintu bishobora kuzobandanya hanyuma nk'abaha akarorero akarorero gatoni kuko na kamoteri gatoni sinofuta twofata nk'ibyerekeye mu buryo bwo kwiyunguruza kera hariho abantu barafata amavisi abantu barafata ikinga hanyuma haraza ikintu cy'imoto itamyeho imyaka yose n'iby'imoto umuntu wese niyo yigurira mugabo urabona yuko uno munsi imoto yakwiragiye mu gihugu cyose ahantu hose dashoboye gushika ntihabuze umwe cyangwa babiri nk'uko deba yavuze bashoboye kuyungunganya
ni ugukurikira ukuntu iterambere ibandanya ni ugukurikirana iterambere muri rusange ni ugukurikirana iterambere kera bakoresha amasukari ariyo mu Kirundi ubu hariho imashini zirima ni ugukurikira ukuntu mu bihugu biteye imbere uburimyi ufatwa uburimyi ukuntu ibikorwa byo kurima birangurwa
cyane rwose nk'uko nyine turabiye twe ko tundi twaba muri diaspora twarabiye uburimyi bukorwa bukorwa hanze n'ibihugu byose turimo turabona yuko icyahinduka nyine navuze z'amakiri ati ndashobora kuyakoresha mu bindi byinshi biteye imbere umugabo ni kubera nawe bafite ibiyaya akaba asa n'ari ibiyaya birebire ugasanga ibihugu ari binini yakuruta n'ibihugu bito n'imisozi aya mashini rero niko twarabiye ko turabi n'ibindi bihugu bimwe byo muri Afurika byagerageje kubikora arakora cyane rwose ahantu hose kandi
kakatuma tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire Nshimirimana muri aho Desire muri aho muratwumva
turabumva tura
muri hehe ga Desire muhererehe
Ndi mucyankuru
ni byiza cyane rwose rwose ikibazo rafite icyumviro turi ko tuvuga ku buhinga bushasha bwo kurima imashine abarundi barungitse zofasha abarundi kurima kijambere ndivuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
no kuvuga ku izo mashini barungitse natwe tuba twibereye ahantu mu misozi tubyumva ku
begome ubu biracari amakuru kuko ntibarazitanga ariko bazotangwa kuzitanga vuba kandi bazozitanga mu mashirahamwe atandukanye mu ntara zitandukanye
yego
ariko ni kibazo wari ufite
kibazo nari mfite no bata izo mashini ni zijya taragiteye dusanzwe tubona cyane izindi zisanzwe zikozwe ku buhinga bwa none atari zijya aye zirimo kujya dusanzwe tubona
Mosiana he deo bwegure
urakoze cyane wowe bazije kibazo izi mashine tujanye si tractor oya no vuga ko ari abana ba tractor ni mashine ntoyi wowe wabuze kuba mu misozi hari ya mucankuzo mu buseruko bw'igihugu ni mashine uzodugana ukayishikana ahuba kuko ngira ngo ko bavuze kuba ku misozi urabi usanzwe bizi uko tractor atari imashini ishobora kuzana ku misozi kuko iremereye kandi kira noneho itagite no kuzimbira zimbe ibigoma miliyoni menshi cyane ariko iyi ni mashini na wewe wipanze ugakoresha uburyo usanzwe ufite ngaho oye uzogura mu minsi mike cyane mu Kirundi bavuga ngo ahari shaka n'imifuka irishikanura ni ukuvuga yuko wipanze neza nta kintu na kimwe kizokunanira imashini rero si tracteur yitwa motocultureur ni imashini ntoyirima iyo mu bwoko bw'amapikipiki tumenyereye amapikipiki afite amapine abiri tubwira ko twiruka ngira ngo nizumenyereye niko wayiguze ariko nizi ni nka kujya ku ipikipiki mugabo zozo zikaba zikora iby'uburimyi
Doctor, baadhi ya kuli tu kikuyoyi mshakuira baadhi kwa tega matukini ba izomashine zishwa gukora hava kumiso zichaje muya ya zishaura kulima hose.
Ego chani, mwisanzwe abantu batangiye kuzana amatraktere urabona kuzana traktere bivana n'uburyo umuntu abafise hanyuma nkuko mugenzi wacu mutamadio media bibuze imbere yuko izi mashine ziza zaragerageje hariya muri Amerika kandi zigeragerezwa fisi yibumba nukuvuga ko izi mashine nta na hamwe zimiriwe haba mu kiyaya zirarima haba ku misozi zirarima akazi ako zirengeje traktere rero nuko yoyo ushobora kuyidugana ukajyana hariya ku misozi ukayirimishayo traktere idashobora gushikayo uko niko nobivuga. Murakoze
Fabrice Amour Martin nishimwe mwavuze ko utwo tumashine tugwa amafaranga atari make cyane cyane kiguzi gishobora kuba gihenda ku umuntu yihweje uburyo abarundi bafise mu ishyirahamwe diaspora ry'abarundi muba mufise umugambi wo kwegera abagira neza mu bihugu murimwo cyane cyane abarimyi bashobora kuba bafise aho bikora bagafasha abandi barimyi batunzwe n'umwuga.
Umugambi uwo wakora ko mu bisanzwe kuruta abandi ubwo kurondera abandi barimo ngahandi cya mbere ni uko yari umugambi wacu wo muri diaspora dusangiye hagati yacu twe abarundi tukavuga ati hari ikintu dushaka gufasha nk'uko yari yagishikirije umurenganzi mbeho avuga ati hari ikivugo cavuga yuko umuntu wose uronka ico urya n'umufuka n'amafaranga washinzwe mukuru minishwari w'umukuru w'igihugu rero ibyo twabikoze twitaga kukama nk'abarundi kandi nk'uko nabivuze dufise ababyeyi bamwe muri twebwe bashaka mu rugo umwe hari yanye sofiseyo indimo baratukora tugakora n'abandi cyangwa bakarima rero nicone cya mbere nibaze yuko imashini umugambi uzokomera kuruta ahubwo umurundi wese abaye cyangwa akakorera amahanga yibutse imuhira akagura akamashini akagurira ababyeyi cyangwa ibintu wabo niyo ntumbero nyamukuru bisigaye naho mu nyuma twosohereza turabe irindi fashion ikora ngabo nuko yari ipanze
muri kamura bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Benjamin Ibukimana muri aho
na mahoro sana
na mahoro muri hega Benjamin
Ibururi niwe duherereye Ibururi ku mwaga mukuru
w'intara ni byiza cyane rwose murumva neza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika Ibururi
ego nesikayo
ni byiza cyane murafite ikibazo murafite cyumvira
ego ko mugambi wabo mashine kurima niko muranyumva
duga kwija mu turakumva
ego naga ndavuga nti none izo mashine bazozi abene gihugu cyanke bazozi abantu bari mu mashira hamwe ajya nayijya yo kurima cyambere
hari ikindi kibazo mufite
aya ikintu dufise bese kubashimira
yego mene vyiza cyane rwose Benjamin Ibukimana icyo kibazo bari bagiciye hirya no hino ariko ko mukiri kuri telefone reka dusabe umushenahe deo bari bwegure gusubiriremo
yego
Benja murakoze cyane ubajije ikibazo cyiza cyane ati mbega izi mashine zizohabwa abandi zizohabwa abantu bigenga cyangwa zizohabwa amashyirahamwe inyishu nuko izi mashine zizohabwa amashyirahamwe kuko nkuko nababariye izi mashine twazanye imashine nkeyi igikuru kikaba ari uko umuntu uwo ari we ashobora kuziraba akabona ingene zikora hanyuma agashobora kuzigurira nibaza ko nishyuye ikibazo cyanyu hanyuma ngaruke ku kibazo mwari mwabagize mugenzanje muti mbega hari hakama mutera abarundi kugira ngo haboneke imashine nyinshi zo gufasha abarundi niko mwari mwabagize nagomba ngira icyo nterereye kuri kino kibazo icyambere twebwe nk'aba diaspora twifuza yuko izi mashine zibanza zishika zigakora zimaze gukora tuzotera kamo umu diaspora ahari wese murabizi yuko aba diaspora iyo twavuye mu gihugu turafite imiryango turafite bene wacu bavuga bati mbega none mwebwe muri hiyo ko mwagurutse nka kakanyoni mukashikiyo bweze mudufashiki aho kumurungikira amafaranga utigenda ugura kamutere cyangwa iki murungikira imashini ako nakamutwa kambere tuzotera ba diaspora ariko se ba diaspora gusa tuzokatera n'umurundu wariwe wese abona shobora afise uburyo ashobora kuvuga ati na jewe hari iwacu ndabona ko iterambere rikenewe reka nza n'imashini abantu bagirimishe hanyuma bashobore kwiteza imbere. Icyo ni cyambere. Icyaka bino shikiriza abarundi nuko musanzwe mubizi Mutama Frederic nuko abarundi n'abantu bama bihagateka mu kirundi bavuga ngo amazi masabano amarinjiro niko bavuga
amazi masabano nta umugani ntawuze neza amazi masabano nta marinjiro
amazi masabano nta marinjiro niko bavuga ni mu kirundi
yego
hanyuma rero abarundi abantu bamenyereye gusabiriza ngo ndaroreye nzoro nk'imashine ije gutyo oya abarundi n'abantu barya bakarabye abantu bihagateka imashine warayiguriye rero ukayishikana mu rugo bagateka uti jewe mu rugo iwanje naraguze imashini niko kamo dutera abarundi hanyuma muri uko gukorana twese turi hamwe twatahuye twese icyo twifuza ko uburimyi mu Burundi butangura gukoresha ubuhinga bwa none umwe wese azoguma arondera ku ruhande aherereye nkajewe nk'umudiaspora ndonse uburyo nzogira akantu nzanye muri famiye iwacu ubundi nawe dutera kamo gutyo gutyo namwebwe mbere ko musanzwe muri ibi byuma byo gutangaza amakuru mudufashe gutangaza kugira ngo abantu bashobore guhumbira umugambi hama nitwagira imana tukaronka abagira neza bavuga bati bijya kijya kintu mwatanguye iwanyu ni cyiza cyane reka natwebwe tugira icyo tutereremo aho tuzashimira imana mugabo mu mugambi dutanguye twebwe ibyo sivyo twiteze cyane ariko bishitse bizoba ari byiza cyane akamureho nte yabarundi nuko umwe wese yitunganya abanze bo n'izi mashini nyene zikora hanyuma avuga ati jewe mbonye nyene zikora nukuri nanjye ndagiye kurondera imashini yanjye hanyuma akama ku ba diaspora gurire amamashini abantu banyu hanyuma vakanse zigeze kujya uburuhuko bugeze muze murasimbira muhira muraba zijya mashini mwarungitse ingene ziriko zirakora murakoze
reka duhe n'ijambo rya nyuma umusiyana hefa bwisamo ho Martin nawe nyine agica shikira
Tuwake tuwanze kwanza tuwashiri kuri kano kaja wa waduhaye mwini kigani ilo hanyuma tukongila ki tuwandanya mikogwa au tulikunye chanitane kwa tangula nye kukana kuwandanya ilu tuza zindi kukedo shogore kuzo shogora guli zarenshi kulika kandi nakajo keza ko kushora kuronga kugarura ilu tukoshika mutena berejige huko huko mungo tuwa yipuze itea berejige huko lihagaze kuri hiki nari navuze akantu navuze sindakagaruka ko nkoni ariko nshaka gushika ko wavuze ibi ikena ry'ibitoro ishobora kuba riva ko hari ikena y'amafaranga mpamakungu rero mu byo muri uyu muganda icyo tuko turakorera ko nuko hoba umwimbu umuseseka ni waza twebwe natwe nk'abadiaspora twiyemeza kuzoheza tukashobora kuronderera aho ibyo bintu zoshogwa hanze aho dutuye muri ibyo bihugu zose turimo rero muri icyo gihe ntuzobona muri wa mwungu wavuyemo tugurishirije ibintu hino hanze ya mahera mva makungu acaboneka azoheza aboneke na cya kibazo rero cy'igitoro kica gitoro kumvikana niba iko iyi ni proje ndende ifite ahantu ishobora gushikana abanyagihugu twebwe igihugu cyose hamwe bigahereza n'iteka igihugu kigashobora kubaho umusesekara y'ibintu
urakoze Fabrice Hamour Martin nishimwe ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo uganire ni radio nk'ijwi ry'Amerika ku byerekeye iyi migambi ikomeye cyane rwose muri komurarangura
turabashimiye cyane rwose namwe kuba mwaduhaye akazi no kuba mwaduhaye murakoze
ndabashimiye namwe Dr. Hodeo muri bwegure ku kanya mwatoye kugira ngo namwe bwenyine mushikirize iyo migambi muri komurarangurira abanyagihugu cyane cyane abarimyi mu Burundi mwakoze
ego nanyo ndabashimiye cyane n'akandi kanya hanyuma kakaboneka murazoduha kama twongere twiyagire n'abarimyi bacu bo mu gihugu murakoze cyane Imana ibahezagire
ndashimiye kandi n'abanywanyi bose radio nk'ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro turashimiye Nadia Taha ya dufashije kugira ikiganiro tukaba dushimye na ingenieur yadufashije mu buhinga bw'izuma turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutse akamo mu bashyizi bazo turashimiye n'abanywanyi bose muri rusangi b'ijwi ya Amerika turabifuje kandi amahoro n'ingoro mwiza aho muri hose.